İri Nizmi Amerika. Isi ya Amerika ligiye kubashikiza ibiganiro vyaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda I Washington DC. Turabamukije nshuti mwese muduteze amatwi uyu munsi kwa kabiri itariki 4 z'ukwezi kw'indwi umwaka w'2017 muri kumwe na Fidel Niyonga.
Ya mazi avuze je kamwe igera hakaze nk'amafaranga 500 niyo mazi.
Nubwo nokubona yo aya mazi biryo ugasanga muri ye nabi cyane mu nabibonye. Nje kandi mwizageze je uko hose ashizemo. Nk'ubunya kuya hawe naho na karindwi.
Abo ni bamwe mu banyagihugu b'Ikigali bavuga ko bakomerewe n'ikibazo cy'ukubura amazi. Ayabonetse nayo ngo aba ari mabi inkuru n'andi makuru tubafitiye tubereka twako mukanya kari imbere. Reka ariko dutangurire ku makuru avuga hirya no hino tugiye gushikizwa na mugenzi wacu Rosine Munezero. Waramutse neza Rosine, umwanya ni wawe udushikiriza amakuru waduteguriye.
Mwaramutse Fidel, mwaramutse namwe mwese muteze amatwi radio y'Ijwi ry'Amerika muherereye hose amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Inama igiri ya 2029 iba kabiri mu mwaka y'ishyirahamwe ry'umwe bwa Afurika yatanguye Addis Abeba muri Ethiopia kuri uyu wa mbere. Muri iyo nama President Robert Mugabe wa Zimbabwe yashikirije ingabire y'amafaranga angana n'umuriyoni w'amadolari mu ntumbero yo gutera akama abandi ko kutazerinze amakungu. President Mugabe haramutswe igihugu cya Zimbabwe kuva cikukira mu 1980 yamye ahamagarira abo bahurikiye hamwe muri iryo shyirahamwe kwibako. Mwamenya ko ibice 60% by'amafaranga akoreshwa muri iryo shyirahamwe aturuka mu barifasha bo mu makungu harimwo ishyirahamwe ry'umwe bw'ibihugu bya Buraya iba nk'isi yose n'ibihugu bitari muri iryo shyirahamwe. Uyu mwaka w'2017 ishyirahamwe ry'umwe bwa Afurika rikeneye amafaranga angana n'imiliyoni 782 z'amadolari rizokoresha. Muri iyo nama Musa Faki Mahamat arongoye iryo shyirahamwe yatangaje ko umugabane wa Afrika wugarijwe n'ibibazo by'amahoro hamwe n'umutekano. Mamate yagarutse ku buryo ibintu byifashe mu bihugu nka Sudani y'umanuko, Somalia, Libya, Repubulika ya Centrafrica, imigenderanire itifashe neza hagati ya Djibouti na Eritrea, ibibazo byo gushyira mu ngiro amasezerano y'amahoro muri Mali ahiterabwoba ry'abajihadiste ribandanya kwibonekeza. Mamate yavuze kandi ko ibintu byifashe muri Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo, Uburundi hamwe na Guinea-Bissau biteye amakenga. Iyo nama itekanijwe kumara iminsi ibiri ikazokwihweza cyane cyane ibijyanye no gushyira ingufu mu rwaruka. Abategetsi mu gihugu cya Niger batangaje ko abarwanyi bikekwa kuba ari umuhari wa Boko Haram bishe abantu 9 bongera abanyuruza batari bake mu gitero cyabaye mu bumanuko bw'igisagara cya Ngalewa. Abo bategetsi bavuga ko abantu baje bitwaje ibigwanisho bari ku mafarasi bagiye batwaye abantu bari hagati ya 30 na 40 aha bagizwe hanini n'abakenyezi hamwe n'abana. Icyo gitero cyabaye ku munsi w'Imana. Abarwanyi bavuga ko abo banyuruje batazorekugwa bagenzi babo bari mu gasho batarekuwe. Icyo gisagara kiri hafi y'icyitwa Difa ahari habereye ikindi gitero ku munsi wa gatanu na kuwa gatatu nacyo nyene kikaba cyari cyitiriwe umuhari Boko Haram. Twibutse ko umuhari Boko Haram watanguye ibitero byawo mu buraruko bushyira ubuseruko mu 2009 mu nyuma wahavuye kwiragira igihugu cyose cya Niger. Abanyagihugu bashika ku 20,000 baramaze kuhasiga ubuzima, nayo abaharugwa mu 2,000,000 barataye izabo. Umuhari Boko Haram umenyesha ko urwanira gushinga leta ya Kiisilamu mu buraruko bushyira ubuseruko bw'igihugu cya Nigeria. Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Amerika atekanya kubonana na Chancelier w'Ubudagi Angela Merkel imbere yuko inama y'abakuru b'ibihugu bya rutura itangura mu mpera z'iyindwi. Stefan Schäbert, umuvugizi wa Merkel, yatangaje ko umubonano wabo w'abategetsi babiri ushobora kuba ku munsi wa kane. Ku rubuga rwiwe rwa Twitter, Perezida Trump yavuze ko yavuganye ku telefone na Merkel ku mugitondo cyo kuri uyu wa mbere. Perezida Trump yatangaje kandi ko yaganiriye na Emmanuel Macron, perezida w'Ufaransa, hamwe n'umushikiranganji wa mbere w'Ubutaliyano Paolo Gentiloni. Nta byinshi byatangajwe n'ibiro vyiwe kuri ivyo biganiro yagiranye nabo bategetsi. Mu kiganiro habamenyesha makuru, Angela Merkel yatangaje ko ibizovugirwa muri iyo nama y'abakuru b'ibihugu bahurikiye mu G20 bizoba bijanye n'intambara barimwo yo kurwanya iterabwoba mu isi yamara ko batarumvikana ku bindi bibazo bazoganirako. Perezida Emmanuel Macron wa Faransa yatangaje ko yiyemeje kuzokubahiriza ibyo yasezeranye mu gihe cy'imyamamazo mu ntumbero yo kuzana ihinduka muri dasanzwe muri cyo gihugu. Ibyo Perezida Macron yabitangarije imbere y'inama nshingamateka kuri uyu wa mbere. Ingingo ya mbere yiyemeje guhindura ijanye no gukura igihugu mu bihe bidasanzwe cinjiyemo kuva mu 2015. Asezerana gushyiraho ingingo zijyanye n'umutekano kugira hatuzwe ibitero by'abiyahuzi n'ibikorwa by'iterabwoba. Perezida Macron yavuze kandi ko leta rongoye izogerageza uburyo bwose ikinga kugira ntihagire ikindi gitero kiba. Yatangaje ko ari byangombwa ko haba kubahiriza ubwigenge bwa buri muntu mu gihe abajejwe umutekano bazoba bariko barashinga amateko ajyanye n'umutekano. Abarwanyi b'umuhari wa leta ya Kiisilamu barasambuye inyubakwa z'amashuri atari make mu gisagara kiri mu buraruko bwa Afghanistani, bakora iterabwoba ku banyeshuri bongera bategeka abigisha guhindura urutonde rw'inyigisho batanga. Abdul Rahman Mahmudi arongoye by'agateganyo intara ya Jauzan yabwiye Ijwi rya Amerika ko ibyo bitero byabaye mu kiringo cy'iminsi 10. Abategetsi bo muri iyo ntara bamenyesha ko abarwanyi b'uwo muhari bavuga ko inyigisho zitangwa zitegerezwa kuba zemewe n'uwo muhari kandi ko abana b'abakobwa batemerewe kujya mu mashure. Mwamenya ko abarwanyi b'umuhari wa leta ya Kiisilamu batanguye batanye mu mitwe n'uw'abatalibani mu ndwi iheze mu ntumbero yo kwigarurira igisagara cya Darzab.
Urakoze Rosine ku makuru uhejeje kudushikiriza. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC ni umwanya w'amakuru yo mu karere tuyahere mu Burundi. Aho ibiro by'umuhuza mu matati y'Abarundi byatangaje ko byifuza gutunganya ibiganiro nyenizina muri uku kwezi kw'indwi. Ivyo biro bivuga ko kutubahiriza isango ya mbere y'ukurangiza ibiganiro bitavuye ku muhuza ahubwo byavuye ku mpande zegwa n'amatati. Ibindi kuri iyi nkuru twumvirize umumenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika Pierre Claver niyo nkuru ari yarusha.
Ibiro by'umuhuza mu matati y'Abarundi William Benjamin Mukapa vyatangaje ko imyiteguro igeze kure kugira muri uko kwezi kw'indwi hatunganywe ibiganiro bihuza impande zose zegwa n'amatati. Icyo bikoze Makocha Tembele umunyamabanga akaba n'umwunganizi yihariye w'umuhuza yamenyesheje ko atatariki ntabanduka iratogwa. Avuga ati naho imyiteguro igeze kure yo gutunganya igice cyo guhuza impande zose ntatariki turafata, ariko uko kwezi kw'indwi ntiguhera. Gusa hari ibintu ntabanduka tukirindiriye gushika ubu mu nteguro nuko vyoba vuba. Tuzoca dutangura kubwira abo vyega bose kugira ngo bitegure so kurangiza ibiganiro, kuko yaba leta n'abatavuga rumwe nayo ntibarahurira hamwe bose ngo baganire, ahubwo novuga ko ari nko gutangura neza rero ibiganiro nyezina. Bamwe mu batavuga rumwe na leta bari Bujumbura hamwe n'abahunze twavuganye batubwiye ko nabo nyene atasango barahabwa. Gusa bavuga ko bari babwiwe ko ibiganiro bishobora kuba mu ndwi zibiri za nyuma z'uko kwezi kw'indwi. Leta y'u Burundi nayo yifuza ko umuhuza yurangiza ibiganiro maze agatanga icegeranyo c'ivyavuyemwo. Umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu Pascal Barandagiye yavuze ko vyofasha mu bindi biganiro byatunganirijwe imbere mu gihugu. Ibiro vy'umuhuza mu matati y'Abarundi vyari vyihaye itarike ntarengwa yo gushika ku masezerano yumvikanywe ko na bose bitarenze ukwezi kwa gatandatu guheze. Kubona iyo sango itubahirijwe Makocha Tembele avuga ko bitatumwe n'umuhuza. Iyo yari integuro twihaye nk'urupapuro rw'inzira rwo gukorera ko yabegwa n'amatati bose batwemerera kwicarana bakaganira, ariko murumva namwe ko ingorane zitabaye iwacu. Iyabo begwa n'ibibazo ubwabo baticaranye ngo tubafashe gutora umuti, urumva ko atakundi. Nicyo gituma mbona ukwezi kwa gatandatu kwarangiye ata masezerano abonetse. Nukuri iyo habamwo ugushaka kwa bose twari guheza mu kwa gatandatu. ariko naho biri uko umuhuza arabandanya akazi hawe na karere. Imbere yuko icyo kiringo umuhuza yari ihaye kirangira, Mukapa yarakiriye ubuserukire igihugu cy'u Burundi muri Tanzania kwandwi heze ambassadeur Gervais abajyeho na byinshi yashimye kubwira ijwi rya Amerika kuko ngo bari umubonano wo mwibanga, gusa yemeye ko baganiriye ibyerekeye politike y'u Burundi muri rusangi. Kondwi heze nyene umuhuza yarakiriye intumwa idasanzwe y'umunyamabanga mukuru w'ishami mpuzamakungu ONU ku bibazo by'u Burundi, Michel Kafando, yahoze atwara igihugu cya Burkina Faso. Imbere yuko aja kuraba umuhuza yari yabanje kugendera Burundi aho yabonanye n'umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza. Umwunganizi yihariye w'umuhuza avuga ko umubonano hagati ya Mukapa na Michel Kafando washimikiye ku matati ya politike ari mu Burundi n'umuti yotoregwa. Bihuriranye n'uko amashyirahamwe ane yigenga yo mu Burundi yandikiye urwandiko umuhuza amusaba ko ivyo biganiro vyoherahezwa vuba. Ayo mashirahamwe afise amakenga ko uko ibiganiro biteba ari ku bukene bubandanya bwiyongera kubera atabikorwa by'iterambere birangurwa. Gabriel Rufyiri atwara Oricome, rimwe muri ayo mashirahamwe yateye umukono kuri urwo rwandiko, asaba ko bikunze mu kwezi kumwe gusa ivyo biganiro vyoba vyasozerewe. Pierre Clavin Nkuru yarusha ku bw'ijwi rya Amerika.
Muri Sanga ni ikiganiro cy'izi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala, Uganda.
Jende mkitagala cha Mtumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado, leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Radio Ijwi Amerika i Washington DC mu Rwanda naho abanyagihugu bo mu gisagara cya Kigali batabaza inzego zibishinzwe ko bageramiwe n'ikibazo cyo kubura amazi. Icyo kibazo kibonekeza uko umwaka utashe, uko ibihe by'izuba bitanguye. Ibindi kuri inkuru turabashikizwa n'umenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika Asumtakaboyi.
Ya mazi abuze ijerekamwe igera hakaze nk'amafaranga 500 niyo masti.
Ubwo ni ukubona yo aya mazi biryo ugasanga muriye nabi cyane munabibonye. Injerekani mwizageze ejo kuko hose ashizemo. Nk'ubunyakuya ntawe nahaho na karindwi. Ejo nataza tuzabwirira.
Aba ni abaturage bo mu mirenge ya Gahanga, Gatenga na Kicukiro yose yo mu karere ka Kicukiro mu mujyi wa Kigali basobanuriraga ibibazo byo kubura amazi bibugarije. Iki ni ikibazo kimaze imisi cyumvikana, ariko kuva mu mwaka wa 2015 hagiye humvikana abayobozi banyuranye bagenda bizeza abaturage ku kibazo cy'amazi cyane cyane mu mujyi wa Kigali kigiye kumvikana nk'amateka. Gusa imyaka ishize ari itatu ibura ry'amazi mu mujyi wa Kigali rirushaho gukara cyane cyane mu gihe cy'impeshyi. Mu mirenge itatu yo mu karere ka Kicukiro Ijwi rya Amerika ryasuye wasangaga imirongo ari miremire ku mavomero rusange, mu mihanda huzuye amagare ahetse ibijerekani bijya gushakishaho amazi yaboneka. Ni ikibazo abaturage bataramenya amaherezo yayo,
ariko nabwo hari igihaza ari icyuka ugasanga ekwateri irimo irabara ariko n'amazi ari kujya mu kigega.
Icyo gihe mwayabura ukagura yajerekani magana angahe?
300.
Iruka kuyabona kwa gatatu y'icyashi. Ufura rimwe ukozongera gufura nk'ikindi gyandima nanone amazi yagarutse.
Ayanganya gusa 50 ako epfo aho nturuka ni 100 n'iby'5 gusa. Ta n'abana babiri hubwo ko nyina ndiyeranja nkaboza gufura nkabireka. Njye kandi mwizageze ejo kuko hose ashizemo.
Ubu yashize mu bigenza gute?
Ubwo uyafite aguma nayo tayafite arabwirirwa. Kabura ubusa nk'ubunyakuya ntawe nahaho na karindwi.
Ubu nano baha ni na litiri.
Reka danaye kunywa ntabwo nayatanga.
Muzi nimba n'amazi?
Nese ko nanjye ntawayampa, nta upfa kuyagura.
Nubwo abaturage benshi cyane cyane batuye umujyi wa Kigali bakomeje kwerekana ko bakomerewe n'ikibazo cy'amazi, hari abandi babibonyemo akazi. Uyu musore akura amazi mu mirenge ya Kicukiro akayajyana mu murenge wa Gahanga naho mu karere ka Kicukiro aho ijerekani imwe bamwunguramo amafaranga arenga 300.
Turacuruza aho ngubu y'amazi abuze ijerekani imwe kuyikura aho turayikura naho tijana igerahagaze nka faranga 500 niyo make yewe bonda amaze 5-8 afaranga 800 wije kane buraneja yewe ni nyageza yo arama nk'ibihumbi 200
waya rangu yangane
na yarangu ya 800
nukuba umwebwi impeshi irabaryohera
eh iraturyohera nta kibazo rwose kuko natwe no dukora amafaranga yo yabonetse
buri mwaka abayobozi banyuranye bakunda kubwira abaturage ko biteguye gukemura ikibazo cy'amazi kigasigara arambateka mu mwaka wa 2015 imibare yatangwaga na minisiteri ishinzwe iby'amazi yagaragazaga ko abanyarwanda bangana na 76% aribo bagerwaho n'amazi meza yari biteganyijwe ko mu mwaka wa 2018 amazi meza azabageze ku baturage ku kigereranyo cy'100% ugereranije n'uburyo amazi akomeje kuba ikibazo mu mujyi wa Kigali ntawakwizera ko intego yo kuba amazi yageze kuri bose mu mezi 5 asigaye byababishobotse umujyi wa Kigali uherutse kubwira abayobozi b'inzego z'ibanze kuva ku mudugudu mu nama ari yabahuje ko bitarenze ukwezi kwa 8 amazi azaba yabagezeho ku bwinshi uyu ni umuyobozi w'umujyi wa Kigali wungirije ushinzwe ubukungu gusabizwa parfe
amazi ikibazo kiri ahantu henshi hatandukanye mu mujyi wa Kigali yurebye mu bice bya Kicukiro harabandi ba Gikondo haina handi hatandukanye haki kibazo cy'amazi ariko nkuko mubizi mujya mukurikirana makuru harurundi ruganda rurimo rurubaka uzarangira mu mpera z'ukwezi kwa 8 ndetse amatiyo ubu azajyana amazi amaze kurenga Mont Kigali atangiye kumanuka kugira ngo azajye ahantu hatandukanye tubaza rero ko mu mpera z'ukwezi kwa 8 tuzaba dufite ndetse n'amazi arenze ayo dukeneye mu mujyi wa Kigali.
Minisiteri y'ibikorwa remezo isaba abatuye umujyi wa Kigali badahura n'ikibazo cy'amazi kutasesagura boza imodoka, buhira ubusitani cyangwa uturima tw'imboga bakayakoresha bazirikana n'abandi baturanyi babo bagerwaho n'amazi make. Asunta Kabuye, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Iwanyu mu ntara. Hanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara.
Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba ni kambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Tuyagire mwisanzuye ku Ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuviza inzwi gushikiza inzwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Mwandaje kumviriza radio Ijwi rya Amerika risamiranira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Umutaliyano yigeze kuba ari umuganga avurira mu bitaro kira i Bujumbura yaragandaguwe asogoswe imbugita. Umuvugizi w'igipolisi cy'u Burundi Pierre Nkurikiye yabwiye mugenzi wacu Frederic Nkundikije ko amatohoza yatanguye. Reka tumutega amatwi.
Iryo baragaguye kare mu gitondo aho igipolisi cyashikanije gitanga umuntu yamaze kugandagwa wacunitse inkota mu mutima. Cyatiye rero gifatangura amatohoza cyamaze gufata abantu harimo umupfasoni babana yitwa Shizabiane. Hariho n'ubundi umupfasoni yari yaharaye nawe nyine yafashwe. Hariho n'abakozi bashya kuri batatu bakora muri urwo rugo bafashwe, hakaba ari n'umunyezamu wundi yamaze gufata. Abo bose yafashwe ku mvuga nk'amatohoza, ariko uyu Biane Ciza bari basanzwe babana. Amakuru igipolisi gifite nuko cyamenyesheje nuko batari babanye neza, kandi yari imbere y'uko agandaguza yari yaramaze no kubwira abantu yuko yaragize iminsi ateze ubwoba n'ubu mupfasoni nyine ubwoba bw'uko ashobora kumwica. Igihe bijya mu ngi ibisigaye uko bigiye kuzamenyekana nyuma y'amatohoza.
Igihe uyo mutaliyano agandagurwa uyu mupfasoni yari muri iyo nzu nyine?
Yari muri iyo nzu nyine, niwe mbere yari muri iyo nzu nyine, bari kumwe n'uwo nyine mu mutaliyano.
Amatohoza muri kumurakora avuga iki? Uyu mupfasoni hari ikintu yoba amaze gushikiriza?
Hariho ibyo avuga ariko bidafashe, kuko wewe aravuga yuko ngo bahejeje umu yagandaga amabwe ku hejeje gutegura icyayi ngo yashyafoka ngo aje kugurira abakozi bakuzakorera ngaho ngo hanagaruke ngo cyasanga yicumise ariko rero igikorwa cyashyize cyasanga inkota ya cumise umuntu iri ahandi hantu bakarabira nawe ari ahandi hantu kandi ikirazi kungene yacumise bikaboneka ko uwo muntu atashobora kwicumita ukuri hano biboneka ko acumise n'umuntu yakoresheje inguvu nyinshi atari wenyine ikindi nacyo nuko kinahambaye n'ayo makuru yari yarabwiye abantu yuko muri ino minsi uyu mupfasoni Kiza Diane yaragize iminsi amutera ubwoba bwo kwashaka kumugambaga umwanya n'umwanya
ayo makuru n'amakuru ari ku biruma byo gufata amajwi cyangwa n'amakuru abantu bahanahana gutya
n'amakuru y'igipolisi cyaronse cyahawe cyane cyane n'abo yari yabibwiye abantu bamwegereye
uyu mutariyano yari afite imyaka ingahe
yari afite imyaka 65 yarakoze ku bitaro by'abasirikare ngaha mu Burundi yongera ubu naho mu minsi ije yahora akora kuri bitaro bishasha bita Kira Hospital ariko ubu yari yakukurutse
abaserukira igihugu cy'ubutariyano mu Burundi bavuga iki kuri iryo gandaguruka
mushikira igipolisi nicyo kiriko kirakora amatohoza ariko rero iyo umuntu nk'uwo w'ikindi gihugu agandaguwe murazi ko badashobora kwicara baca begera bariko barakorera amatohoza kugira ngo barabire hamwe ibiriko birashikwako n'imaze bishikwako mu bijyanye n'amatohoza kugira ngo umunyagihugu wabo yagandaguwe ubutungane bukora akazi kabwo maze abakodige barabaze bafatwe bashikirizwe intara
nihweje amatohoza amaze gukora imvo zo bari zihezo kuba umutaliyano yaganagu
imvo ntiziramenyekana kuko ubu tuko turavugana n'ubu uyo mupfasoni n'abo bandi bo baracyari ko barabavuga nibamara kubavuga neza bavuge neza cyatumye ibyo bintu bikorwa ariko aca baravuga ashobora gushobora kimwe gusa ayo makuru ya muhisi yari yabwiye abo bantu n'uko batari babanye neza n'uwo muntu
tiyere nkurikiye umuvugizi w'igipolisi cy'u Burundi murakoze cyane rwose uzosubira kubatera akamu tubabaze aho amatohoza ageze y'iryo gandagurwa ryo mu Taliyano Franco De Simone, murakoze cyane.
Murakoze namwe.
Mu munota umwe gusa uramenye amakuru ya Afrika kuri radiyo ya Amerika buri munsi. Kurikira video y'umunota umwe ku ijwi rya Amerika. Ni ku rubuga rwa Facebook rw'ijwi rya Amerika. Adresse ni VOA Radio yacu. Video y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri Afrika Radio yacu
Radio Ijwi rya Amerika Washington DC Mpayimana Philippe umwe mu bariko bahiganirwa kurongora u Rwanda mu matora yimirije yavuganye kuri telefone na mugenzi wacu Ernest Ugeziwe atangura avuga ikintu ariko arakora kugira ngo yuzuze ibisabwa na komisiyo y'amatora kugira ngo azokwemeregwe kwiyamamaza reka tubatega amatwi
baduhaye iminsi iyo minsi ngomba kwibyaza umusaruro uko ushoboye nahise nyine nifatisha abasanzwe bamfasha kugira ngo mbitunganye turiho turasubiramo mu turere hirya no hino ntabwo byoroshye ariko n'abaturage bamwe na bamwe bahita babyumva bakarushaho kwitabira kudusinyira kuruta uko mu bwa mbere byari bigoranye ndetse biriho biragenda neza
kubera iki wahisemo guhita werekeza ku mugabane w'Uburayi aho kugira ngo ugume mu Rwanda n'ikipe iri kugufasha mu mutegure ibyo mwasabwaga na NEC
byari biteganijwe ko nasubirayo nkongera nkagaruka kandi ni nabyo byiza byo kuba nyine ntakora genyine n'abari basanzwe bamfasha banyemereye gukomeza kumfasha icy'ingenzi ni uko urugendo rwanjye rugera ku byo nari nteganije nkakemura ibibazo n'ibyo nifuza gukemura mu Bufaransa ubundi nkagaruka tugakomeza
niba atari ibanga ni iki gitumye uri mu Bufaransa muri kino gihe kuruta uko waba uri i Kigali ni iki gifite agaciro cyane kuruta iriya kandidatire watanze urimo gukora mu Bufaransa
mu Bufaransa abantu benshi abanyarwanda bamaze kubisobanukirwa ko hari abanyarwanda babayo ndi umwe rero mu banyarwanda baba mu Bufaransa batanze kandidatire yo kwiyamamaza icyo bita diaspora ndakeka ko abantu bashobora kumenya icyo ari cyo ntabwo ndi mu Kaburundi kuko mfite uburenganzira bwo kuba mu Bufaransa nkaba no mu Rwanda ndi umunyarwanda uba nyine mu Bufaransa no mu Rwanda niyo mpamvu ibyo nsabwa bijyanye no kuba ntuye mu Bufaransa nabyo ngomba kubyubahiriza ikindi nanone mu nshingano nyihaye nyinshi cyane harimo guhuza abanyarwanda baba hanze n'aba mu gihugu.
Ukiva mu Rwanda hari amakuru yanditswe n'ibitangazamakuru byo mu Rwanda bivuga ko ushobora kuba waratorotse, umenye yuko utari bugaragare ku rutonde rw'abakandida bagateganyo, kandi nanone bigakubiteranira na cya gitabo wigeze kwandika bivugwa ko cyaba kirimo imvugo ipfobya genocide, ukaba waragize amakenga yuko mu gihe waba utagaragaye kuri uru rutonde inkiko zishobora guhita zigukurikirana maze uratoroka. Ibyo bivuga iki?
Ntabwo natorotse kuko sinkurikiranwe, naho ibyanditse twabiganiriyeho narisobanuye ko nanditse nk'umunyamakuru, ndetse nanjye nanditse ndi umunyamakuru, nanditse ibyo mbona, nanditse ibyo ndeba, ibibazo bambajije narabisubije. Abakeka ko natorotse baribeshya, ababyandika mugomba kubima amatwi kuko hari jyewe hakaba n'inkiko z'ubutabera muba mushobora kubaza.
Abuvuga mwabiganiye ni bande? Ni inzego zishinzwe umutekano mu Rwanda cyangwa?
Oya, ndavuga ko nasize ibibazo byose bijyanye n'iki gitabo nanditse, nta kibazo ngifiteho, nta bwoba mbufitiye kuko nanditse amateka y'abanyarwanda babaye muri Zaire bahunga. Nta kintu kibi nanditse, ntaho nigeze nifuriza u Rwanda ibintu bibi. Nta mpamvu rero nyine yo guhunga, mbese nk'uko maze kubabwira nahagurukiye mu Rwanda kubera gahunda. Murabizi ko na n'umukuru w'igihugu n'ubu nawe ari mu mahanga, kandi nawe ni umukandida nk'abandi. Ni ukuvuga yuko umuntu ashobora kugira gahunda yo kujya mu mahanga akagaruka.
Uzasubira mu Rwanda ryari? Kuko wari wavuze ko uzamara icyumweru aho ngaho ku mugabane w'Uburayi, kandi ndakeka kigiye kurangira ndetse n'igihe cyegereje kugira ngo komisiyo itangaze abakandida noneho ndakuka bazahanira umwanya wa perezida wa Repubulika y'u Rwanda.
Uko byari biteganijwe biracyari muri gahunda, bashobora gutangaza ku itariki ya 7. Icy'ingenzi ni uko abantu bamfasha kuzuza ibisabwa babikora muri gahunda kandi bakabibagezaho. Nshobora kuba mpari imbere cyangwa nkahaba na nyuma. Icy'ingenzi ni uko abanyarwanda bamenya ko nshishikajwe no gukomeza gutegura amatora abera mu Rwanda.
Bivuze ko ku itariki ya 7 NEC izatangaza abakandida ntakuka uri mu Rwanda.
Ubundi nibyo biteganijwe, ariko tuganire ku bintu by'ingenzi nk'uko nababwiye. Iyo gahunda nzagerageza kuyubahiriza.
Radio Ijwi rya Amerika rirabashikiza ibyiyumviro bitandukanye ku bibazo bitari bike. Mugira mwumvirize ijambo ry'intangamarara ribashikiza imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Kuva mu mwaka w'1990 aho hashingwa amaleta yigenga atowe n'abanyagihugu mu turere twa Sijoda na Gaza, Leta Zunze Ubumwe za Amerika imaze gutanga imfashanyo z'amadolari arenga amamiliyaridi 5 mu iterambere rya Palestiniya, harimo n'imfashanyo zikomeza umutekano ariko zitarimo ibigwanisho. Ku butegetsi bwa Donald Trump, izo mfashanyo zitegekanijwe kongerezwa. Umugambi w'izo mfashanyo uzoba ari ugufasha kugarukira imbabare z'abanyepalestiniya hamwe no gukora ibishobotse byose kugira umutekano n'iterambere bitsimbatare, kugira kandi haboneka amahoro arama hagati y'abanyeisraeli n'abanyepalestiniya. Ariko nk'uko umushikiranganji ajejwe imigenderanire n'amahanga wa Amerika Rex Tillerson yavuze ashimitse, Leta Zunze Ubumwe za Amerika yiteze ko haba ikugwaho ry'itegeko rimaze igihe kirekire ryemerera ubutegetsi bwa Palestiniya gushumbusha imiryango y'abagizi b'iterabwoba bicigwa cyangwa bagakomerekera mu bitero baba bagize ku banyeisraeli. Aho yashinga intaha imbere y'inama nshingamateka, umushikiranganji Tillerson yavuze ko we na Perezida Donald Trump babishikirije umutegetsi mukuru wa Palestiniya Perezida Mahmoud Abbas igihe bari mu rugendo i Betlehem mu kwezi kwa 5. Naho mu kwezi guheze abategetsi ba Palestiniya batangaje ko bagiye guhagarika gutanga amafaranga kuri bamwe mu bagwanyi bakorana n'umugwi w'iterabwoba wa Hamas bari mu munyororo. Iyo ngingo ntiyashimishije ngo ikemure amakenga Leta Zunze Ubumwe za Amerika ifise ku mafaranga atangwa ashimira abagizi b'iterabwoba bibandanya gukogwa. Nk'uko Perezida Trump yavuze ari Betlehem aho yari ahagararanye na Perezida Abbas, amahoro ntashobora kuzopfa atsimbataye iyo ubugizi bwa nabi bwemewe bugahemberwa kandi bugashimirwa. Ati dutegerezwa guhaguruka tukagwanira hamwe ubwo bugizi bwa nabi.
Y Iryo ryari jambo ry'intanga marara ry'abashikize imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nshuti mwarimu duteza amatwi ibiganiro n'amakuru twa tubafitiye kuri iyi saha, aha niyo bigarukiye, tubashimiye kuba mwaduteze amatwi, tubatumira no kudatangwa mu biganiro vyacu bikurikira.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.